VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niba neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 28 y'ukwezi kw'icyenda, umwaka wa 2016. Muri kumwe na Frederic Mundikije.
Nkuko tubisanga ku rubuga rw'amakuru rw'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaho impunzi ku isi, abarundi bahungiye mu
amakuru uyu munsi rero, reka tuyatangurire ku makuru yerekeye inkuru yatangajwe n'ishyirahamwe International Crisis Group. Amakuru aherutse gutohozwa n'ishyirahamwe International Crisis Group avuga ku ingingo y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika yo kudashyigikira irungikwa ry'inteko 5,000 z'abanyafrika zari kuba zijejwe gukingira abarundi mapobu, nk'uko byari byasabwe n'inama y'ishyirahamwe ry'Afrika ijejwe amahoro n'umutekano. Yerekanye ukutavuga rumwe kuri hagati y'abo bategetsi ku byerekeye ukuntu uruhagarara rwo mu Burundi rwotorerwa umuti. Uko kutavuga rumwe kwa abo bategetsi, nk'uko ishyirahamwe International Crisis Group ribivuga, kwaratumye ishyirahamwe ry'Afrika ritizigirwa kandi kwarerekanye ku migambi yo gutisha intambara iryo shyirahamwe gishinze iteka ubiri n'uburyo rifise bwo kubikora. Uko kutavuga rumwe kandi ngo kwarerekanye intambamyi ziri mu kuntu inama nkuru ya Afrika ijejwe amahoro n'umutekano ifata ingingo. Inyishu zitumvikana zatanzwe zirerekana uburyo buke bw'umurwi w'ishyirahamwe rya Afrika hamwe n'ubwigenge buke bw'inama nkuru ya Afrika ijejwe amahoro n'umutekano mu gufata ingingo idashyigikiwe n'abakuru b'ibihugu. Izo nyishu kandi zaragaragaje ukuntu icicaro c'ishyirahamwe rya Afrika kiri ya Addis Ababa kidakorana n'inama nkuru ya Afrika ijejwe amahoro n'umutekano. Ishyirahamwe International Crisis Group rivuga ko niba koko ishyirahamwe rya Afrika rifise umugambi wo guhagarika ubwicanyi mu ntara yose Afrika, ishyirahamwe rya Afrika hamwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika baterezwa gutorera inyishu ikibazo cyo kutavuga rumwe. Amakuru avuga mu Burundi, buramatari w'intara ya Kirundo hariyamiriza icegeranyo giherutse gusohorwa n'ishyirahamwe HCR gitaba impunzi, kivuga ko impunzi z'abarundi ziguma ziyongera mu gihe intara zivugwa ko baturukamwo harimo intara ya Kirundo. Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko ico cegeranyo cuzuye ibinyoma kuko benshi mu bavuye mu ntara arongoye bamaze guhunguka, akanavuga ko atamurundi babona aca ku mpaka wa Kirundo ahunga. Melchioro Nankwahomba akaba yabivugiye mu kiganiro yahaye mugenzi wacu w'ijwi ry'Amerika Jean Bosco Andarins.
Nkuko tubisanga ku rubuga rw'amakuru rw'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaho impunzi ku isi, abarundi bahungiye mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini baramaze kurenga 300,000. Mu kiganiro yatangiye i Geneve mu Busuwisi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, umuvugizi wa HCR William Spandler yavuze ko ibihugu nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'Ubuganda biriko birarengerwa n'ubwinshi bw'impunzi zibandanya ziyongera. Urubuga rw'amakuru rwa HCR rwandika ko naho umurindi w'abahunga utabaye munini uno mwaka nko mu buheze w'2015, abahunga bagumye baboneka baza gusubira kwiyongera mu kwezi kw'indwi n'ukw'umunani uno mwaka, aho abahunze baharugwa mu 200,000. Ishyirahamwe HCR rivuga ko abasaba ubuhungiro bava mu ntara za Kirundo, Makamba, Cibitoke, Rumonge no mu gisagara cya Bujumbura. Melchior Nankwahomba, buramatari w'intara ya Kirundo iri mu ntara zivugwa ko zibandanya kuvamo abahunga, avuga ko haboneka abarundi bahindukira ku bwinshi
mu ntara yose ya Kirundo. Haramaze guhunguka 8,741 kandi ubu hose baguma baza. Nk'inama nagirishije ijyaje ku wa mbere yahuza abajije umutekano bose, ngiye nacenanga itegeko yuko muri buri komine hajaho umugwi komite twise bo komite mu kirundi no kwita yuko ijejwe gutahura abahunze komite sharije du rapatriement abo wabasigayeyo. Ubwo kimwe turitegura kuko turamenyesha abantu bose bafisha abagenzi abafisha inshuti hanze abana n'abakuze babatelefone nari nemere mbere nabamwe amaturu badafise uburyo bwo kugira ngo bashobe kuvugira kwa yo matelefone babazi wanje ndabahe uburyo amababwire baze cyo twina kwategera ku mupaka aho babari kugira ngo tubazane tubashikane ngo zabo barimo baraza kandi byifashe neza cyane
buramatari w'intara kirundo avuga ko ibitangazo na HCR ari kinyoma cyambaye ubusa atawuzi ico kigamije
byo biharo kuko twebwe tubabiha nk'abidusavye bivana amashiramwe icyo abagamije HCR nk'umuntu misi ntabyiradusaba ahubwo dutangaza nuko tuba amazi misi ngo bagira ngo amaraporo bavuga ngo abantu ngo barahunga twagira ngo dube tuboneho nakanye kugira ngo tubeshuze icyo kinyoma kinyoma cyambaye ubusa twe mu ntara yacu ya Kirundo nta muntu numwe arimo arahunga ahubwo unye ubutumwa turakira abantu bahunguka ntawuzi ibyo binyoma icyo babikura ko usanga ari babandi nyine baba nk'uburundi baba batabona demokarasi kuri matere imbere mu Burundi batabona ukuntu abahuta batutsa batwa mu Burundi bibereho mu mahoro tubita mbere ko ari nk'abangushi nk'abapagashi bakoresha ibinyoma kugira ngo bacanishemo abenegihugu
HCR imenyesha ko yangayikishijwe no kuronka uburyo bwo kwakira impunzi z'abarundi zibandanya kwiyongera ku ruhande rw'Uburundi mu ntara ya Kirundo abategetsi batangaza ko bataka ibazo kinini bafite cyo kwakira abarundi bahungutse Merikiro na nkwaho mbavuga ko bagishika bagaburiwe n'abasangwa ubu naho intwaro imenyesha ko iriko ikorana n'ishyirahamwe mpuzamakungurira abaye byifungurwa ku isi PAM mu kugaburira abahungutse n'abarundi baherutse kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu
umwaka w'amashuri waratangwe ku munsi wa mbere mu Burundi ishuri gisumbuye ryo ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke lise Cibitoke nirizoshobora gufungurira abanyeshuri bo muraro nkuko twabibwiwe na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyana
Iryo shuri ryisumbuye rya Cibitoke rifise uburaro bitegekanijwe ko rizakira abanyeshuri 114 bose baba mu buraro bw'iryo shuri umuyobozi waryo ashikiriza ko ryari risanzwe riheraniye abarironsa ibifungurwa aho bita fournisseur amafaranga y'amarundi arenga ku miliyoni 103 afise impungenge ko bashobora kudatanga ibyo bifungurwa mu ntango z'uno mwaka batarishwe
gushika uyu munsi dutangure ku ishuri amafaranga ntarashika ku makonti ariko twumvirije amakuru bavuga yuko bariko barabitunganya hanyuma ibijanye n'amafaranga gutunga abanyeshuri nyine nakaza nkuko twavyumvikanye mu nama y'ingozi yuko tujye kugabanya amadeni ibyo kusaba amakomande maremare aho bituma watanga ifungurwa atebagurihwa naho gaca saba incuno kuhita mu gifaransa les intérêts de retard yuko byohagarara buryo buze buraza ku kwezi kumbura imbere y'itariki 25 nkuko twavyumvikanye gucyo duheze turihe abazana ifungurwa z'abana
Leonard ndayishimiye anafise amakenga ko amafaranga baronswa kuri buri munyeshure ari mu ndaro atagikwiye umunyeshuri umwe ari mu ndaro atekanirizwa amafaranga 108 ku munsi umuyobozi wa Research Bitoke akavuga ko ayo mafaranga atagikwiye kuko yatagaciro kandi ku biciro by'ifungurwa bibandanya kuduga uwo muyobozi adondagura n'izindi ngorane ishuri arongoye rifise
navuga ko dufise ikibazo nyamukuru kijanye nibura y'ibitanda abanyeshuri baryamako kijanye n'amamatera sinovuga ko ari ikibazo kuko turabyitegire twiteze ku mamatera dusanzwe dufise hano mu nda agera kuri 257 turabona ko dushaka kuryamika abanyeshuri aho rebiruka mu gihe ibitanda dufise bitarenga 109 muca mumva ko abanyeshuri batari bake baryama hasi abagera kuri 218 gusa nibo barara ku bitanda basigaye bose bashyira amamatera hasi tufise ikibazo c'ibitabo ico naco saha mu cibitoki gusa ngira mwarumvise yuko ababijeje bavuze ko bagira batangira kurungika ibitabo vy'abigisha kugira babe barategura hanyuma kumbure mu misiri imbere gatoyi izanyishuri navyo bice biboneka
umuyobozi w'inyigisho mu ntara cibitoke aremeza ko amashure yisumbuye afise uburaro afise ingorane nyinshi harimo niyo gufungurira abanyeshuri bari mu ndaro ejidenge ndabizi asaba abarongoye amashure kwikora ku bundi buryo bafise kugira bafungurire abanyeshure bari mu buraro mu kurindira ko leta ibaronse uburyo abiziza kuvuba inyishu izoboneka
ariko amashuri y'indaro arafise kibazo cy'uburyo tashaka ku makonte kiba twagitanze mu batu ndongwehe nziko zo hejuru ngo mu kurindira bari gunganije ishuri rafise batanye fugwa ifurunisere burero abanyeshuri baje na kibazo kinini gihari nimaza ko mu minsi iri imbere leta imaze kunjika uburyo nibo bace bari haba bafurunisere amashuri
izo ngorane iri se ya cibitoke izisangiye n'ayandi mashuri abiri nayo nyene afise uburaro ariyo rise butara iri muri komine Bukinanyana na rise Mère de Sauveur tubuhayira iri muri komine Mugwi mu cibitoke Evariste Nzikubanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste tubibutse inshuti mwese ko muri komune abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho n'umwanya wa cakiganiro Ntorere Kazoza dutegurirwa na studio Jambo
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere Kazoza
Ntorere Kazoza
Tutinamwe bakunzi ibiganiro bya studio Ijambo ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri cyakiyago cha politique Ntorere Kazoza Jerome Nyonzima ni jewe ndemesheje kino kiyago muti none uno munsi tugiye kuyaga iki inyishu ni mukanyi sase
nyakubaho ndasabye ijambo ndasabye ijambo
hora numa bangaho
ndasabye ijambo erega ndafite ico mvuga
oya nta jambo ngaho wezi kuri uvuge turabizi ntabyuba kuvuga
none si muri demokrasi amunye imijambo sindi umunya politike
ninde ahubwiye ngo abanya politike mwese muteza kuvuga abanya gihuko batakwizeye ugomba kubanya ubutegetsi
ngo ngwiki abatatowe nta jambo dufise muri demokrasi mutaduhaye ijambo tuzoryiha
eh none demokrasi nakajagaye ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse
ari ibyo Muzo higadu higure muzo abumba tumena mubake dusambure
murahira hira tuzobereka ingere ntama yambagwa uturusha abanywanyi
muhaguruka duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabona
yemwe gaya we ndumiwe umviyo mvugo y'abanyapolitike bacu umwabantu oya nukuri demokrasi yukuri ishingiye ku nama n'ingingo Mwabanya politiki nimuhani jambo muvugana umutima munda muvuga ivyubaka igihugu
kuva hatanguye imari kuvyerekeye ikiringo c'umukuru w'igihugu mu 2015 imbere y'amatora mu matora no kubandanya nyuma y'amatora harabaye kutumva kumwe ibintu nitituka ry'umutekano rimwe na rimwe rikaja riribonekeza kuva icyo gihe gushika ubu abarundi ababanyi mu bihugu byo muri kano karere aho mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika aho mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'abanyaburaya mu ishyirahamwe mpuzamakungoni mu bihugu bisanzwe bifasha Burundi n'abandi bose bagumye bahuriza ku ijambo rimwe ko hakenewe ibiganiro vyohuza abarundi bamwe bati twiganirire twego barundi ibibazo bitwega nikituzona bitorera umuti abandi bati byo bavyiza habayemo umuhuza
kandi ibiganiro bikabera aho bose bashobora kuvyitaba. Mbeho ibiganiro bibereye abarundi vyotunganywa gute bigatunganirizwa hehe? Abo vyitaba bobo bo babande kubera iki? Amakenga kuri ibyo biganiro abayafise yobashingiye hehe? Mbega intambamyi zishobora kubangamira ibyo biganiro n'izi? Cyane cyane rero hokogwa iki kugira ngo habeho ibiganiro bishobora kugarukana amahoro n'umutekano ku neza y'abarundi bose? Ngivyo bimwe mu byo tugiye gucijya nino muri kino kiganiro nk'abansubiye kuba ikaze.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza. Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Abatumire turi kumwe muri kino kiyago cha politike ni batatu. Hari Honorable Victor Burikukiye w'umugambwe CNDD FDD uri kwisonga giri ku butegetsi. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza Jerome.
Sango muri kino kiyago cha politike.
Urakoze cyane.
Urakoze namwe. Hari kandi Honorable Phineas Nigaba akaba ari umuvugizi w'umugambwe Sabanye Frodebu uri mu runani ADC ikibiri. Honorable mwaramutse.
Mbaho neza.
Sango namwe muri kino kiyago cha politike.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na Professor Adolphe Sururu umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu byerekeye imvugo iremesha. Professor mwaramutse.
Amahoro neza yewe.
Sanga muri kino kiyago cha politiki.
Murakoze cyane.
Kumbure mu gutangura mpere kwa Honorable Burikukiye Victor Mugambwe CNDD FDD. Muri ko muraraba abantu bakeneye kwitaba ibyo biganiro ku ruhande rwa CNDD FDD. Mubona bo babande.
Twebwe ku ruhande rw'iwacu nibaza ko hotumirwa imice yose y'abarundi bagize ubuzima bw'igihugu. Murakoze.
N'abarundi bari hanze.
Ego abarundi bari hanze rega benshi bagiye biturutse ku myuka ya politiki yagira bari abagiye bahunga kuva za 3 na kangahe 7 na kangahe umuntu yitwa mu rundi wese
n'abahunze vuba barimwo abiyonkoye muri CNDD-FDD bobamo
yego kubera iki batoba gusa turatandukanye ibintu twebwe muri CNDD-FDD
ego
kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanisha akagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko nko umuntu atoba nko kuko nahandi demaze imizi tubibona ingene be nabo bantu ahubwo baca abanyarwanda kubafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imice yose ubuzima bw'igihugu bari hanze n'abari hano n'abari mu gihugu nibaza ko babutumirwa mu byo bintu
ntabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegera n'ahari imeza
nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane
ndahindukiye muri Sabanye Frodebu Honorable Phineas birahumuritse
numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu sukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gye cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindari kurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucuvuga ngo uwo muntu wese avuga
ngo nta mishamirane hari
imishamirano
wowe muri Frode bushamiranye na
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati genda mu biganiro numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere ico kiringo
sa
ko turiko turaganira
umva nti duhuza ariko wumvise ko tudahuza
hari ivyo mudahuriza
ariko tudahuriza ko
magane dushamiranye
ndu politique ma urumva ko hari ivyo tudahuriza ko urundi cyo kituma ndo rwati ivyo tudahuriza ko twicaye tubiganire
aho nyene niho cyo tudubiza mwoganira kubiki
barabitomoye neza bya politique birahari ibibazo by'ubutunzi birahari ibibazo by'ibwirizwa washingiro birahari rimwe ryatera impare jo buhundi ibibazo bya Arusha bamwe bavuga ati ariba ariko arayihonyanga birahari ibibazo by'imibano birahari
ibibazo by'ikiringo yabivuze birahari navyo
ibibazo by'ikiringo cyane bazaka ibyo twabirenganya amatora yarabaye ubu turi muri leta nibaza ko niyo leta yemera kuko yavuze ati yo leta niyo yoza ko kuganira nabo bandi yifuza ko baganira ibyo biringo nibaza ko twabirenganya n'ukuri
Honorable Phineas mu byo twoganira arabidondaguye hari ibyo byinshi mwahurije ko kuvya ibiringo n'ibyo mwarenganye
twabirenganye gute kari hano nubu bavuga bati ntitubyemera
none uremera ko hariho leta no munsi
leta itubarije bwirizwa shingiro raba ingingo 199 ibizo ivuga abajya muri leta baribo
ivyo tuzobiganira mu bihe
hehe none kubera iki mushinga leta itubahize bwizwa nshingiro
atete dose muzobiganira mu
bihe urumva akwiye kujaho leta rero yubahiriza ibwirizwa nshingiro
n'ivyo kiringo mushaka ko bigaruka kandi mu biganiro
none iyo ibwirizwa nshingiro ryaho nyanzwe amasezerano rero ucagaho nyangwa abantu bateza kwicara bakabiganira ko none umva tere byo byiza kugira ngo turabe none ati iditegeko ryarubahirije kubiganira numva ntakosa rinini
none ko mugwe uhari kumugwe ohari ibiganiro bikaba bisabwa umugwe hari uje ibiganiro abashaka kuganira bakaba bari ishaka bari ifise abuzi kinone ko yatuganira
umugwe nuko mwawusizeho mwenyene urya mugwe ni komisiyo tekinike yanyu
reka abanya politike ndabihoze professeur Sururu birashoboka ko bahuriza ku rutonde rw'ivyoganirwa abantu
Eko biba mu biganiro kandi bakabaza abo biraba urabona nka hari babiri byukura yuko bashobora gushiraho agenda y'ibyo bizoganirwa ariko ntangaruka kuri bamwe nyene baba bari muri iyo migwi nibo bubaza atawe bakumiri imice yose ati mbega ikibabaje ni giki ikibateye impunge ngikute ikibateye gwaserera nigiki migwi yose yavuze ikibababaza ku mutima kibaremereye ikibaragishinge mwina aho nabo nyenewe nkuko bavuga ko ari migwi y'abahinga hazoba hari abariko barabishira ku gikara
ariko nkubu uyavuga ati ikiringo twarabirenganye na leta irahari hanyuma muri frode wati ivyo ikiringo nyene nico kibaza ahubwo nivyo dukiye kuganira kuko biteye kubiri n'ibyiza shingiro n'amasezerano mwumva badashobora guhuriza ku vyoganirwa
bishobora guhuza kuko aba babiri bo nyene niba abaza abantu abo nyene bazoba bitavye ibyo biganiro batumiye imigwi yose hari n'igihe bosanga ico kibazo kirimwo canke kitarimwo basanze kirimwo ni byiza kucicarira basanze kitarimwo na matayo babyaye amavuta ariko bonyene kwabo bube natwebwe naho twojamwe twese tukababane nawe ukajamwe byogora ko ni byiza guharya jambo abo bibakiye bose mugabo atawe wakumiriye
ndikaje ngira ko aho nyene iwawe nyene ngira iwawe gifite jambo intamba mizishora kubangamira ibiganiro by'abarundi n'izi
ego nari nibajije ibintu bine cyane cyane icambere niyo hotumigogwamwo abantu batari mu mice yose ikindi cha kabiri niyo hizwe ibintu atari byo biraje ishinge abanyagihugu kende cha gatatu niyo ibyo musezeranye hakagira bamwe baca bagira ati eya ibyo bintu suko byoja mu ngegoro kane mwari mwatumbire
kutubahiriza ibyo musezeranye
cha kane niyo uvuze ati rikadanta wanje ibintu byemere muri aka kanya mugabo duce duhindukira twihindukize tu ibyo ni ibintu bine
bishobora
kubangamira ibintu y'ibiganiro bidateguwe neza kandi bidafise ihangiro
ryiza honorable finance avuze ibintu bine bishobora kubangamira ibyo biganiro hari icyo wongera ko
icyo ntongera ko abakoresha ibyo biganiro iyo atabara abantu bahurijwe ko ntabwo ibyo biganiro bishobora kugenda neza nibyo kwizigirwa
honorable buri koko yavuze ibintu bine unawe yongeye koko hari kindi mugira muti kugira ibiganiro ntibigire intambamye
yabivuze neza professeur hano yavuze intambamye kandi na je sangarizo
na urazemerezo zine
ego mwaka 10 muhoza sindacemera rwose kuko no muhoza ndibuka
icyo muhoza nti mugihurije ko
mutamanyerere ingene yabamugoye ndibuka ramasezana aheruka cyane ya Arusha muhoza nti yarahari mera bahuza benshi ico gihe none nti hari habasinye n'amareserve amakenga akavuga ati ndavyemeye ndasinye mugabo ntanavyemeye kandi mugo no munsi niho bahambire bagaruka kuvuga kwara ba ibyabo na gose bibishigikiye aya masezerano je ntambamye rero ndabiyebo ndabiraba jewe ntambamye no vuga icambi ntambamye ya mbere ni shakarike yabwo kwitaba ivyo biganire intambamye ni yabo bantu bashaka kuvuga mwizina ry'abanyagihugu hari abantu batowe n'abanyagihugu uwo muntu ashaka kwigira umuhinga w'abanyagihugu batana mutumye iyo ni intambamye ikomeye cyane
ariko kubganye naho senaredi yoza
nimba bafise ukuri bazoze mu biganiro biruguruye umugwi nibaza ko batangwe
professeur Sururu hoko gwiki kugira ngo ibiganiro bibe ibyo kuri kandi bishike ku ntumbero imeze neza izo ntambamye ntizibemo
icambere no shira imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose
Icha kabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanya politike bariho bi kandi cyane cyane tukaraba ico tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane nino kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nkengurukire abatumire twari kumwe nkengurukire professeur Adolphe Sururu numwigisha muri kaminuza akaba numuhinga mu by'inyigisho zerekeye imvugo iremesha ndagushimiye kuba bitavye kinye kiyago cha politike
na jewe ndabashimiye cero
nshimiye kandi honorable Victor Burikukiye umugambwe CNDD-FDD uri kwisonga ryo ku butegetsi ndagushimiye kuba bitavye kinye kiyago cha politike
urakoze kuba wantumiye
twizire ko nejo uzogaruka
neza cyane
urakoze cyane nshimiye kandi honorable Phineas Nigaba numuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu uri mu runani ADC kibiri wakoze kitaba kinye kiyago cha politike
mwakoze nanyi kudutumira
twizire ko namwe nejo muzogaruka
emwe kukiganira icyo kugira ngo tuganire gogorore nubeje muzo dutumire tuzokwitaba
shimiye namwe mwahise mu gukurikirana kino kiganiro ntore kazoza kandi mukundi ibiganiro vya studio ijambo cyero minyenze manende kiremeshe ndi muranige mu banyu no mu byanyu na buta
cyari kiganiro ntore kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika bang with it girl dance with it girl get with it girl bang bang come on come on turn the radio on, it's Friday night and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup on, it's Friday night and I won't be long, till I hit the dance floor, hit the dance floor.
To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime me whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Make the beat just take control.
As long as I keep dancing.
Free up yourself, get out of control.
Baby,
karyoshe ntigahora mwitama hakandi niho tugiye gusozera ibiganiro byacu tuboneho kanya ko gushimira engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashije kwigiranya ikiganiro cyo mu mwaka kanya turashimiye rero abavandimwe bose baduteze amatwi tukaba kandi tubifurije amahoro amahoro ikanumugoroba mwiza mwese mutekanirwe mu byanyu no mu banyu mwese